Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi, ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwiyumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira hanini dushimika ku buzima, hamagara, ibikorwa, iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme. Rero kugira umukenyezi canke umwigeme ashobore kwiyungunganya, yige amashuri neza, anamenye n'amakuru yerekeye amagara yiwe n'ibindi bijanye n'ubuzima bwe bwa misi yose, arakwiye kwijukira no kwiga gukoresha ubuhinga bwa none. Ivyo bikaba biri mu cyivugo c'uyu mwaka, umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi. Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga c'uyu munsi, mbega mu kibano no mu muryango boba boroherezwa kuronswa ubwo buhinga no kubukoresha. Tugiye kubicinya irya nino mu kiganiro c'uyu munsi, ikaze neza nk'uko bisanzwe, tubahamagarire gushira nimero zanyu kuri Facebook yacu kugira ngo mushobore guterera ibibazo n'ivyumviro. Turahamagariye cane cane abakenyezi n'abigeme baterere muri kino kiganiro. Adresse yacu ya Facebook ni Radio yacu VOA. Mutange nimero zanyu, ikaze mwese.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado, leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga ni kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ibitigiri bitangwa n'umuryango w'ubumwe mpuzamakungu raba itumatumanako ry'amakuru vyerekana ko gushika mu mwaka wa 2022 abantu barenga ku miliyaridi zitanu, ni ukuvuga 66.66% % vy'aba bakwisi bo babakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Mu bihugu vya Buraya bageze ku bice 89%, mu gihe muri Afrika bakiri ku bice 40%. Ibintu bija kunyuka mu turere turi kure y'ibisagara nko mu mitumba. Naho biruko biragaragara ko ikoreshwa ry'ubwo buhinga rikiri ku murindi udasanzwe biteye n'utwigoro amareta akora muri ico gisata. Yamara bibandanya kugaragara kandi ko abagabo aribo benshi cyane mu guhurumbira ubwo buhinga gusumba abakenyezi. Inkurikizi rero nuko ataterambere rishobora mu gihe umukenyezi we inkingi y'urugo n'igihugu agisigaye inyuma mu gukoresha ubwo buhinga bwa none, bwo mufashije mu kibano mu iterambere ryiwe muri rusange. Rero mu kiganiro muri sanga muri aka kanya tugiye gucirya nino ibijanye n'uruhara rw'umukenyezi mu ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi mu iterambere ridakumira, mu iterambere ryiwe, iterambere ry'igihugu n'umuryango we muri rusange. Twatumiye Professeur Daniela Niteka, numwigisha muri za kaminuza zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, kaminuza zigenga na kaminuza y'igihugu cy'u Burundi, akaba kandi n'umushakashatsi akurikiranira hafi bijanye n'iterambere ridakumira. Twatumiye kandi Madame Jacqueline Bangenyere, n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarundi kazi mu gihugu cy'u Bubiligi, ADFBEC ku Kivu. ADFBEC ku Kivu bakaba nawo muri mpera z'indwi irangije baheruka guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi nk'abakenyezi b'abarundi kazi bimo mu bihugu bya Buraya, ari kumwe natwe nawe nyene kugira ngo tuganire nabo kuko barabona akamaro kanini cyane kari muri ubu buhinga nguruka nabumenyi mu buzima bw'umukenyezi n'umwigeme. Tutarenze kurandira rero, reka twakira abatumire bacu duhere mu Burundi. Professeur Daniela Niteka, ikaze neza mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze, ndabashimiye ku butumire bwanyu kandi ndanaramukije abariko baradukurikirana. Murakoze,
turabashimiye. Madame Jacqueline Bangenyere, ngaho mu gihugu cy'Ububirigi, ikaze neza mu kiganiro muri Sanga.
Yego, murakoze cyane kuri ubu butumire, ndaramukije kandi n'abariko baradukurikirana bose.
Ego cyane. Murakoze bafasoni kubona mwafasha kano kanya kugira ngo mutuganirize ku kamaro cyane ku ntambanyi zoba zihari kugira ngo abakenyezi n'abigeme bashobore guhurumbikira umwuga, ibikogwa n'ibindi byinshi bijanye no kuba ku mbuga ngurukana bumenyi. Benshi bashobora kuba badatahura neza kumbure ivyo ari byo, ivyo tuko turavuga, mbega tuba tuko tuvuga kuja kuri internet, tuba tuko tuja tuvuga kuja kuri telefone. Byinshi rero muri ivyo turaza kubiganira, hama turabe nkuko ishiramu mpuzamakungu ONU ibivuga yuko hariho akamaro kanini cyane kugira ngo umukenyezi ashobore guhurumbikira ubu buhinga mu iterambere ryiwe. Mereye kuri mwebwe Professeur Daniela Niteka, murabikorera ko cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho mugenda mwitanga inyigisho n'impanuro ku bijyanye navyo. Mbega iyo tuvuze kumbure dukoresheje ijambo ryo mu Gifaransa digitalisation cyane kuja ku mbuga ngurukana bumenyi, ubisigura gute abantu barabitahura kugira ngo umukenyezi avuge ati icyo koko nanje ndashobora kukija ko? Mbega twaba tuko tuvuga iki tuvuze digitalisation y'umukenyezi cyangwa umwigeme?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Nikumbure ikintu kitaza koroha gutanga kwisobanuro mu buryo bworoshye, kuko kirimo ibintu byinshi, kirimo ibijyanye n'ubuhinga bwa none ukoreshwa muri haraciye kuva turonse uburyo twakwita mu Gifaransa bwa internet. Hari byinshi cyane byagiye bihinduka kuva ubwo buryo utanguye gukoreshwa, duhereye mu bijyanye no guhanahana amakuru. Ngira ntawe utabona ko ubu hari byinshi byoroshye, kuko uburyo busigaye buhari bwo guhanahana inkuru, bwo gushobora kumenya ibivugwa hirya no hino, gushobora guhanahana inkuru n'abo umuntu yifuza bivanye n'aho boba bari. Ubu byaroroshye cyane, kuko turazi ibihe kugira ngo ushobore gutanga nk'ubutumwa ufise ubushikana mu gihugu cya kure, byarafata igihe kinini cyangwa biganafata uburyo bwinshi. Ugasanga nk'ubu kugira uhamagare nk'umuntu ari nko muri Amerika, nk'aho muri ari nko ngahe Burundi, ugasanga bimusaba uburyo bwinshi cyane ariha kugira ngo bikunde muyage. Ariko nk'ubu urabona ko hari ibyoroshye biciye ku mbuga zitandukanye. Ibyo rero ni bimwe mu byo dushobora kuvuga byatumye ibi bya internet, byatumye ubu buhinga bwo guhanahana no kumenyesha amakuru no gushobora gukorera umuntu akoresheje kuri ubu buhinga, bwatumye hari ibintu byinshi byagiye biratera imbere, haba ku guhanahana amakuru twari ko turavuga. Ngira n'uyu mwuga nyene mukora murabona yuko wahindutse cyane ugereranije n'uko byari bimeze kera ibi bya internet bitaraza. Kandi n'uwovuga no muri ico gisata conyene yovuga agasanga ni byinshi cyane byahindutse. Sine muri ivyo muri ico gisata conyene, ariko no mu bisata bijanye n'ubudandaji. Kera umuntu yategerezwa kuja nko mu kaguriro aho ashobora gusanga icyo yifuza akagisanga kugira kigure, ariko ubu sagaseseshwa muri umuntu arashobora kuba yicaye ngaha anye ahari, hanyuma agakoresha ubuhinga agashobora kurangura ibyo yifuza kurangura, agashobora gusuma ibyo yifuza gusuma acishije muri ubu buryo bwa none bwa kino gihe. Biraboneka rero yuko mu bisata byinshi, hasimbuze nko mu bisata bya banki, hari ibintu ushobora kwicara ugakora utekaniwe utiriwe urahonyora canke urishikira ahakorera bene ayo mabanki. ugasanga hari abo wifuza kuriha warishe hari abakuriha bakurishe kandi ukabibona atari uko ubanje kuhashika by'ukuri biboneka ko hari byinshi cyane byagiye biza birahinduka kandi bikazana ukunguka mu bijyanye no gukoresha umwanya ugasanga hari ibyo ukora worohewe atamwanya utakaje hari ibyo ushobora gukora worohewe ugakorera kure aha mwami muvuga mu ntangamarara ku bijyanye no kwiga umuntu agashobora kuba ari nk'ingahe i Burundi canke ari no mu bindi bihugu bya Afrika akiga amashuri yiwe yiga mu kaminuza iri nkongaho muri Amerika canke n'ahandi akabyiga akarangiza bigenze neza ikanuka ku rugo umutsinda karuronka kandi biciye muri ubwo buryo ni kamwe mu burorero muri make ntarinze kurandira n'ubuhinga butuma haba byinshi cyane byagiye birahinduka kandi bihinduka bituma umuntu yoroherwa mu kazi akora akoresha umwanya muto kandi akoresha novuga uburyo bunonosoye kurusha uko byari biri rero buboneka mu bisata nka byose sinovuga ngo ni mu gisata kanaka ariko ni nko mu bisata nka byose rero kimwe muho umuntu ahera hariho uburyo bwo kubikoresha biciye muri aya ma ordinateur biciye mu byuma bitandukanye umuntu ashobora gukora ngira nko mu by'ubuganga mwamye muvuga n'umuntu arashobora kuba ari mu gihugu cya kure bigakunda akavura uri mu kindi gihugu akahakoreshejwe ubuhinga rero novuga ni uburyo bworoha hakoreshejwe amamashini sinzi ngana noyita cyangwa ibikoresho nyine bigezweho hanyuma bigafashwa n'uko abantu boroherwa uyu munsi guhanahana inkuru kushobora kuganira cyangwa kuvugana cyangwa gukorana byoroshye rero aha ngiza mvuga ni imwe mu nzira yoroshye ituma ubwo buhinga buna mbega navuga gute bufise naho buhera naye ama telefone tugendana aha muri abenshi ni usanga bakoresha nubwo hari abaheze bagakoresha ibindi byuma cyangwa ibindi bikoresho bihanitse ariko duhereye kuri ama telefone ngendanwa tuba dufise ayo twakwita ama smartphone arafasha cyane kugira ngo umuntu by'ukuri ashobore gukora ibikomeye kumbura atari koroherwa gukora aciye muri ubwo buhinga ngurukana mumenyi hari abadandariza ku matelefone hariho abashobora gukora ibikorwa bitandukanye hakuri amatelefone hari n'ushobora kwiga ni byinshi cyane umuntu agenda akora rero ni ngombwa gose yuko ubwo buringanire butarashikwako canke ayo busumbasumbane bw'ingena ubwo buryo bukoreshwa umuntu aba ariko arasigara inyuma umuntu aba ariko arahomba biba byiza icifuzo nibaza n'amaleta yose afise canke n'ababifurije neza ababa ku migabane itandukanye nuko umuntu wese yogira amahigwe yo koroherwa yo gutera imbere biciye ubwo buryo murakoze
cyane muraza kudufasha mu kanya kari imbere kumva mbega intamba nyinizihe mbega abakenyezi cyangwa bigemewe nyine ntibaba bari muri izo ntambanyi ntibaba babifisemo uruhara kubona batari kuri izo mbuga cyangwa batanazikoresha mu buryo bafasha bonyine reka mpindukire tuje mu Bubiligi gatonya aho muri mu mpera z'inondwi abigeme b'abarundikazi bagiye hamwe barahimbaza uwo munsi kandi baranaganira no kuri na kino kibazo madame Bangenyere Jacqueline akaba ari we yararongoye urubanza madame Jacqueline Bangenyere twongeye kugushimira kandi mufasha kuganira natwe turumva ko urubanza rwagenze neza cyane twararubonye ku mbuga ngurukana bumenyi muri makereka tuvuge kuri urwo rubanza mbere yuko tubaza n'ibindi bibazo byerekeye ibyo mwaganiriye urubanza rwagenze gute
murakoze cyane kumva ijambo ni ukuvuga urubanza twari twagwiteguriye cyane rwose twarafashe amezi arenga abiri kugira turutegure rwaritabwe n'abantu benshi 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 cyane ni ukuvuga ikibanza twari twateguye catubanye gito abantu rero baragutabye cyane kandi byaragenze neza baranezerewe cyane rwose murakoze
ego mariko murahimbaza umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi ku isi mwifatanya n'abandi ku isi yose hama kandi waranashikirije ijambo kuba bikurikiranye uravuga kuri iki kivugo cuno mwaka cerekeye ukuja ku mbuga ngurukana mumenyi guhurumikira imbuga n'ubuhinga bwa none muri make tubwire ibyo mwashikirije mu ijambo mwashikirije kubatashobye kubyuma cyane kuribona
kubijanye no buhinga ngurukana bumenyi ikinini twashimikiye ko nuko gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi muri kino gihe ari kintu kimaze kuba ngombwa mu buzima bwa minsi yose turabona yuko abantu benshi cyane cyane mu bihugu bimaze gutera imbere ibikorwa byose bakora byinshi cyane babicisha muri ubwo buhinga ni ukuvuga ubwo buhinga buramaze kwinjira mu buzima bwa minsi yose bw'abantu ariko rero turaze aho duteye na cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi twarihweje dusanga yuko ego mu Burundi ubwo buhinga buramaze kuhagera burakoreshwa biranaboneka murabona yuko n'ubu uwo mwigisha wo kuri Université y'u Burundi muri komuraganira yakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi twabonye rero yuko buramaze kutugera ko mu Burundi ariko ratwihweje uko bimeze tubona umengo bumaze gushikira cyane cyane ababa mu bisagara gusumba ababa hariya hagati mu gihugu ego abari hagati mu gihugu nabo nyene barakoresha kuko benshi barafite za telefone ngendanwa mugabo sico kimwe n'abari mu bisagara ikindi twabonye nuko ni ikintu gikomeye cyane nk'uko uwo mwigisha yabisiguye burakoreshwa haba mu guhanahana amakuru icyo rero turabona ko kimaze gutera imbere n'abantu bo mu gihugu urabona bariko barahamagarana n'abari Gitega bari Bujumbura bakavugana ariko rero tugiye ku ruhande rwo hejuru dusanga abari mu gihugu hari bitarabashikira cyane kuko harabasha gukoresha amatelefone ariko rero hariho ibikoresho cyane cyane na ordinateur ugasanga rero mu mihana myinshi mu miryango myinshi nta buryo bukwiye bafise bwo kugura ordinateur cyane ngo bahe abana babo amordinateur cyane amatelefone ngendanwa ku buryo rero nk'abanyeshuri biga haba nko mu mashuri yisumbuye cyane muri za kaminuza bakenera cyane gukoresha mwene ubwo buhinga twasanze bitaborohera cyane cyane bari hariya hagati mu gihugu nk'abaja ntatekereza gukora ibikorwa by'ishure ibyo bitari travaux de fin d'études cyane kugira ubushakashatsi kubera ko udafite telefone ntugire ordinateur utegereza guhaguruka ukagenda hamwe bita muri siberi abigeme rero benshi ntibiborohera kubera imvo nyinshi kujya muri siberi bisaba yuko uva mu rugo ugasohoka ukagenda kure ibirometero abo bakobwa cyane bakenyezi ntibiborohera kubera uko umubiri wabo umeze ntibiborohera cyane ku birometero byinshi nk'abagabo hanyuma tugasanga yuko abigeme ko rada abigeme badashobora kuva muhira ngo bamare umwanya munininya hanze kubera ingorane nyine muzi ziraba abakobwa n'ibishobora kubashikira mu gihe bagumye hanze mu ijoro icyo gituma rero twasabye yuko nka leta ibishoboye yogerageza gushira mu migambi yayo ibikorwa byose byotuma ubuhinga ngurukana bumenyi bushikira benshi mu gihugu cyane cyane dufashe abantu ntawe nikora n'abakenyezi
murakoze cyane mwempi muraza kudufasha kugira turabire hamwe icokogwa neza na neza kugira ngo bigeme nabo bakenyezi bashobore kuja kuri izo mbuga kuko hariyo n'abavuga bati n'abaronka ubwo buryo bwo kuja kuri izo mbuga ntibazikoresha neza bisigura yuko abo bake baziriko ntibazikoresha neza kugira ngo zungukire bagenzi babo zungukire umukenyezi n'umwigeme mu byo butandukanye haba ari gutanga ivyumviro vyabo haba ari guserura icokogwa guharanira gateka kabo kuri izo mbuga kuko baba baronse ubwo buryo bwo kuzijako reka ariko tubanze tuje ku murongo wa telefone abanywanyi bijwi rya Amerika nabo nyene barifuza guterera ibibazo canke ivyumviro ku murongo ndabwiwe ko dufise uwitwa Louis Itahiwacu uraho neza
amakuru
mm-hmm.
neza.
Ka telefone ndumva ko kariko karagorana gato ariko kumbure mu majambo make ikibazo cyawe canke ciyumviye.
Ciyumviye cyawe nange cyiste. Amukirondo genda bona abakenyezi nari gime koba kubiju ye inote imbuga ngu kana umenye yarazikore kandi mbona sawunga bana ata nonda atari baratakira byirimo ndetse yuko mu mwanya umwe baza barahungabanirizwa gateka kabo
nukuvuga ko ngaho mu Kirundo abakenyezi abigime barashobora kuja ku mbuga byoroshe haba ari ku masibe haba ari ku matelefone yabo kuri wewe ubona ari ku rugero rushimishije
ego n'isore ya kuvuga ko ari ku rugero rushimishije mu byamana nka milongi y'ikijana benshi barata ku mbuga ngo kanabumenye
ni byiza cyane kumbure no kubahamagarira kuguhamagara no kubahamagarira kuzikoresha mu buryo bwo bafasha habari guharanira gateka kabo guharanira ibijanye n'amagara yabo ubuzi bwabo kuri izo mbuga baba bagiye ko
ego
urakoze cyane Louis aho mu ntara ya Kirundo. Reka ngaruke ku batumire bacu ngaruke kuri professeur Niteka. Professeur urumva ko hariho mu bice bimwe hari no mu gihugu hagati aho baba bari kuri izo mbuga harabavuga bati kuri izo mbuga ntitubabona baserura ivyumviro vyabo nyavyo bijanye no kwiteza imbere kuko hari habaja ko kumbure baja kuri za Instagram, Facebook na zande ima platforme dusanzwe tuzi abakiri bato baja ko gukora ibikorwa bitandukanye ariko bati none mbega ivyumviro vyabo mubona biseruka haba ari kubijanye n'amagara yabo kico bifuza kuko ibyo ndabivuze nkamwe bwe mwarahoze muri abamenyesha makuru urabizi ingene bigoye cyane kugira ngo uronke ijwi n'icyumviro cy'umwigeme cyangwa umukenyezi mbega kuri zimbuga ngurukana bumenye bo bazikoresha neza kugira ngo ivyumviro vyabo biseruke. Professor
nifite kuri yuko hakiri cyo gukora cyangwa kubandanya guhimiriza kuko nifite kuri ko abakenyezi habigeme biboneka yuko haraho bakiri inyuma nk'ubu hariho nk'icigwa cyo cyakozwe kubijyanye n'ingena ibimenyesha makuru byumvirizwa cyakozwe mu mpera y'ibihumbi 2021 hano mu gihugu iwacu biraboneka yuko abakenyezi bakoresha ubwo buryo bwa none kugira ngo bamenye amakuru bamenye agahita aho babaye bakiri bake ugereranije n'abagabo ugereranije n'abasore hage rero nkabo hagati mu gihugu hoho birushirizaho kuba ibiharuro birushirizaho kuba bito cyane bisigura yuko kugira ngo umuntu aheze aserure iciyumviro ku izo mbuga ari nko ku makuru yumvise atanga iciyumviro bimusaba ko abasanzwe akoresha izo mbuga kugira ngo akurikire amakuru kugira ngo akurikire ibiriko biraba rero biboneka yuko nibyo bisanzwe bitanoroshe uravye uburyo bwa bisaba kugura amatelefone saba kugura ama smartphone usanga abakenyezi abigeme akenshi bataba bafite uburyo bukwiye bwo gushobora kubangukirwa kugura ibyo bikoresho nubwo n'abagabo nabo nyene haraho usanga bitoroshe abafite amatelefone mu gihugu iwacu muri rusange baracyari bake bagereranywa n'icakane cha baba muri kino gihugu baba bafise ayo matelefone ya smartphone ashobora gufasha gushika kuri ubwo buryo ngurukana mumenye kandi abakenyezi by'ukuri ni bake muri ico gitigiri kiba kihari hanyuma rero hari intamba nyinshi zituma nabo bazifise bataboneka ngo ibyumviro byabo biseruke ahanini ibyo biranafatira n'umuco usanzwe uhari mu bihugu byinshi aho usanga umukenyezi yumva umengo ndiyo fati jambo ndiyo shikirizi cyumviro hari habandi kumbure bazi kubishikiza akumbume ngo yifite icizere yuko icyumviro cyo cibwe cyo yogitanga kandi kikagira bo gishikanye kure kikagira bo cunguye rero haracari uko kwitinya haracari ibyo bisanzwe bifatiye ku mico ariko kandi hari n'abavuga bati muri ibi by'ubuhinga ngurukana mumenyi nubwo harimo ibyiza byinshi bizana byaba birasitse n'urundi haracanke byaradugije ku rundi rugezo ibyo twokwita mbega navuga ku ndiko no kubangamira abakenyezi n'abigeme ariko hasanzwe muri ubu buryo bwa none bukoreshwa hari ico bitango cyber harcèlement aho umuntu byoroshye kwifatira mu gahanga uwundi aho umuntu byoroshye kugira ico umunegwe cyangwa ico umuvuze ko kitari ciza bifatiye ku cari cyangwa ku buryo aremwe ugasanga bene ibyo biratuma abakenyezi abigeme baba mu babanguka gucika intege ngirikunde yuko ibyo babishikako ariko kandi n'ikindi tutokwibagira nuko kugira ngo by'ukuri ukoreshe ubuhinga neza bigusaba ubumenyi bigusaba kumenya ingene ubikoresha bigusaba yuko ubuzi novuga ubuhinga bugenga izo mbuga bigusaba ubumenyi abenshi rero usanga badafite ayo mahirwe yo kuba bafise ubumenyi bukwiye ngo bamenye ingene bakoresha ubwo buryo kuko hari n'umuntu atunga telefone ugasanga ikimubuza ko yamatonde muri banki kandi hari ibyo ashobora gukora ari ku telefone ugasanga hari n'ibyo yokoza bangukiwe ariko ntamenye amahirwe afite cyangwa ntamenye gukoresha neza ibyo afite ugasanga ayikoresha ku gace gatoyi kandi yari gushobora no kuyikoresha muri byinshi byo mubera iby'ikimaze hanyuma munyemerere naho numva ndiko ndafata akanya karekare nsaba imbabazi muri ibi by'ubuhinga ngurukana bumenyi ni byiza ko abakenyezi babukoresha ariko kandi muri ibyo twita ngo digitalization inclusive kugira ngo habe iterambere ry'ubuhinga ngurukana bumenyi ridakumira abakenyezi ntiboba mu babikoresha gusa ahubwo boba no mu babishyiraho mbega novuga mu babitunganya abo bita aba developer abo bita aba concepteur b'ama application b'ama logiciel nabo abigeme abakenyezi baracari bake cyane mbere banagereranywe n'uko baba bari kure cyane nko ku bice bitanu bitandatu mu bakora ibi by'ubuhinga by'ukuri mu buryo bw'ubuhinga babishyiraho babitunganya rero naho bisaba ko abigeme bisaba yuko abakenyezi bijukira no mu myuga bakora ko nibi by'ubuhinga baziga nibi by'ubuhinga babijamwo kugira ngo nabo babe mu bategura cyangwa mu batunganya cyangwa mu bagwiza ubuhinga bwo gukorera bwo gufasha kugira ngo iri terambere ry'ubuhinga bw'amenyi bubeho nico gisata rero abigeme baracagitinya cyangwa baracafite impungenge yo kubikurikirana ariko icyizere ni uko buke hariho abatanguye kubyijukira nacyo cyofasha kugira ngo uko kunovuga uko gutera imbere mu buryo budakumira cyangwa mu buryo bwitaho bose yuko ubwo buhinga bwabandanya bugwiza
murakoze cyane reka kumbure tuje mu Bubiligi aho abenshi bashobora kuba basanzwe bari kuri izo mbuga nyine turabe kumbure niba ico cizere murantunga ico cizere choba twari twavuze ibyerekeye harcèlement gufatwa nabi kuri izo mbuga aricyo coba kikiriko kiratuma bamwe bataja kuri izo mbuga mbega madame bangenyere mubona uko mubibona kubijanye n'abasanzwe bazikoresha ni mico yoba ituma bamwe badaserura ivyumviro vyabo kugira ngo agateka kabo gafatwe neza canke mubona yuko batinya yo harcèlement ko gufatwa nabi muri make canke ni wa muco nyene ubandanye wabwira ati umukenyezi ntakwiye kuja habona umwigeme ntakwiye guserura icyumviro mwe mubibona gute
cyo ico niyumvira kuri ico kibazo nibaza ko izo zompe uko ari bibiri muvuze byose birimwo harimwo umuco kubera ko twebwe mu kirundi twakuze batubwira yuko umwana w'umukobwa umukenyezi ategereza kwifatafata adategereza kuvugira hejuru adategereza kuvuga icyo abonye cyose kubera atinya yuko bahava bamugaya bahava bamunegura bigatuma rero rimwe na rimwe abakenyezi batinya gusa kuvuga kubera batinya icyo boza kubavuga ko ariko hakabamo rero nuko kutamenya nkumbure kutamenya uko ibintu ibyo byuma ubwo buhinga bukoreshwa urashaka gushaka kuvuga ikintu ugashaka kujya ku rubuga niba hari nk'ibintu by'amanama nk'aya makonferensi abera ku mazumu bakurundikira umuhora ukananirwa no kuwinjiramo ubwo rero bikaba biranse yuko uza kuvuga nicyo gituma rero duca dushimikira yuko hari hakenewe cyane yuko abigeme n'abakenyezi na cyane cyane mu gihugu cyacu bigishwa yego biyigisha ababishoboye ariko abatabishoboye nabo hakaba imigambi yo kubibigisha kugira ngo bamenye ko biba bamenye icyo bimaze bamenye n'ukuntu bikora no guhera no mu mashuri matonya kuko hari abana bafite amatelefone uhere ku mashuri matonya yisumbuye na za kaminuza bagashyira ku maprograme y'ibyigwa gukoresha ubuhinga ngurukana ubumenyi n'akamaro kabwo bakanagira bakanabahimiriza abo bigeme bakabatinyura bahagategurwa nk'icyo twakwita mu gifaransa amakonferansi ashobora azana abahinga bashobora kubibasigura bakabumvisha akamaro kabyo
murakoze cyane reka tunahindukire no kuri telefone ndabwiye ko dufite Marcel ku murongo uraho neza Marcel
uraho neza n'abatumirwa ndabasohokije mfite ikibazo nshaka kubaza abatumirwa bacu uyu munsi ryajya ryikoreshwa ry'ikoranabuhanga ry'ubuhinga bwa none mu bari n'abategarugori cyangwa se mu bakenyezi nabigeme ndashaka kuza uruhare rwa leta kugira ngo umubare w'abagore uzamuke uruburushye kubera ko twebwe nko mu Rwanda leta yorohereza abantu mu kubona izo telefone zigezweho ahangaha ufite ibiceri 200 by'amanyarwanda ashobora koroherezwa kubona smartphone noneho akajya yishyura buhoro buhoro bitewe n'ubwoko bwa telefone ashaka icyo ni icya mbere icya kabiri hari n'izindi telefone leta igenera abaturage babandi bo mu cyaro bo hasi badafite amikoro yo kuzazigura ibyo byose kubera ko mu Rwanda serivisi za leta ndetse n'iz'abikorera imyinshi umuturage akenera ubuzire mu ikoranabuhanga leta rero mu kureba kuri gasanga ikoranabuhanga bose batarigeraho kandi badafite za telefone leta yatangiye gutanga izo smartphone harimo iziteranyirizwa mu Rwanda twita marafone hanyuma ibigo by'itumanaho nabyo bikorera imbere mu gihugu hari ukuntu bigirana amasezerano na kampani zicuruza telefone ukaza bakaguha telefone ntabwo barobanura ngo uri umusore cyangwa uri umugabo ni uburyo bwo kugira ngo ikoranabuhanga buri munyarwanda n'umunyarwanda wese ku buryo bworoshye ibyo yakabaye yikorera nk'uko uwo mudamu w'Ububiligi yabivuze babyoroheye kujya gutonda umurongo kuri banki kandi wakabaye byikorera natwe ubwo iyo bazitanze nk'uko baziguhana na gigabyte zo kugenda ukoresha amafaranga ukoresha kuri internet nko mu gihe cy'amezi 6 mu gihe cy'umwaka muri cya gitarabimenyera ikindi tujya tugira ibyumba mpaha bwenge kutugara ibitoza abantu mu gukoresha ikoranabuhanga none badamu numvise ko muri abadokiteri harimo n'abaprofeseri mwebwe mu gihugu cyanyu uruhare rwanyu nk'abagore bize mu kuzahura abandi bagore biyo hirya mu ntara mu mitumba hasi batageze amahirwe yo kwiga n'uruhe ese iyo muhuye muragenda muki wa batubiye kurongoye ishyirahamwe ry'abarundi n'abarundi kazi baba mu Bubiligi muri iyo diaspora y'Ububiligi mu by'ukuri iyo mushyize hamwe muzamura ba bagenzi banyu bari iyo hasi cyangwa mushyira agati mu ryinyo ubwo muri kubisesengura nk'abize gusa nta n'imishinga ifatika cyangwa se nta bitekerezo mugeza kuri leta kugira ngo nibura muvuge muti ibi twarabikoze leta ibishyiramo imbaraga cyangwa se twarabivuze ariko leta ntabyo yakoze kuko tujye tworohera n'abantu ntitukarenganye abantu ngo ntibazamuka hari igihe wakamuzamuye amagushi ugasanga bibaye ibibazo ikindi mbona nk'imbogamizi reka ndangirize kuri ako ariko dufata umugore wagize amahirwe yo kwiga ugasanga yashinganyijwe se umugabo bigatuma noneho n'abasigaye abagabo basigaye babuza abagore babo kuyoboka bya bikoresho by'ikoranabuhanga ese icyo cyo ntabwo cyandamye kubera ko abagore basa nk'abajijutse babereye baba bagabo babo ugasanga ingo zabo nabo zirasenyuka
ikibazo gikunze kugaruka ati mbega umukenyezi yamaze kuronka amafaranga mbega amaze kumenya ikina kiriya ntaca asumba umugabo icyo kibazo kiragaruka kenshi ariko reka kumbure duhere kuri icyo gihambaye cyarekerekeye Leta uruhara rwabyo Dr. Kumbure nako professeur atubwire arakunze gukora amanama atandukanye yigisha muri kaminuza y'u Burundi professeur niteka ubona uruhara rwa leta go buruhe Marcel yatanze turorero ati Kumbure gutanga madeni kubashaka kugura amatelefone azimbye ashobora kuja kuri zo mbuga n'ibindi byinshi mwe mubona uruhara rwa leta go buruhe
urakoze cyane kuri ico kibazo ku bwanje uruhara rwa leta oba uko gutunganya ibikorwa byose bijyanye n'ubuhinga bwo gutuma imihoro iba myiza ya internet y'ubuhinga ngurukana bumenyi kandi by'ukuri ibihugu byinshi harimo n'igihugu cacu muri leta ziba zirongoye ibihugu barakora ku buryo umuntu ahari agira umurongo mwiza wa internet agira umurongo mwiza w'ubuhinga ngurukana bumenyi kuko ni ikintu gihambaye kugira ngo by'ukuri bikunde kuko ibi by'ubuhinga hari ibisaba umurongo mwiza cyangwa umuhoro mwiza cyangwa umurindi mwiza wa internet ibi bavuga ngo hari hawa bwati 4G hari nabageze kuri 5G n'ibindi by'ukuri umurongo ukaba mwiza kandi ugashika mu turere twose ndetse na hamwe abari hagati mu gihugu mu misozi hirya no hino igashika umuntu afise iyo telefone afise iyo ordinateur agashobora gukora kandi agakora ibyo yifuza gukora akabikora afise umuhora mwiza rero amenyeta yoshiramwe ingufu muri ico gisata cyo kunagura no gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo imihoro ibe myiza ikindi iheza igukora nuko nahoze mvuga yuko biba ngombwa yuko abakiri bato abari mu mashure baba bagira umwete cyangwa bategwa intege kwiga ibyo bisata kugira ngo bahindukire bazane iryo terambere cyangwa ubwo bumenyi mu bihugu byabo ntibibe ibisata usanga bihurumbirwa na bake ahubwo abenshi bashoboka bige ibijyanye n'ubwo buhinga harimo n'abigeme kuko biraba byiza gusumba igihe habaye uburinganire igihe habaye novuga ibitigiri bigenda bibangabanganwa cyangwa ibyababanwa muri ibyo by'ubuhinga ngurukana bumenye hari ubutanzi iciyumviro ko leta yofasha kugira ngo haboneke amatelefone umuntu aronka amatelefone kumbura ibyo sinzi ko byokorohera leta ariko kumbura abadanza yoshobora gushigikira abasanze badandaza ibyo by'amatelefone kugira ngo bazirangure cyangwa bazishikane ku biciro byiza bituma umuntu ashobora kubigura kugura ayo matelefone yorohewe kumbure ngo yoshigikira abadandaza yo kugira ngo biciye mu buryo bw'amatagise yoba agabanijwe bigatuma byoroha ko amatelefone aboneka ku biciro byoba byiza cyane naho umuntu agatera intege muri leta bagatera intege abashobora kuzana amatelefone atazimbye abenshi bashobora gushikira ikindi naco cya ngombwa aya matelefone nyine asaba n'umuriro asaba umuyaga nkuba ico rero naco nyene amareta akwiye kucihatira ko bikaba mu migambi yo hafi bagira kugira ngo umuyaga nkuba ukwire hirya no hino kuko ni naho biheza bikoroha yuko umuntu yoroherwa ariko arakoresha ubwo buhinga kuko by'ukuri ata muyaga nkuba ukwiye uhari biragoye ingena umuntu aheza agakoresha ubwo buhinga kuko bisaba umuyaga nkuba uboneka mu gihe gikwiye atari umwe uboneka rimwe ariko umuyaga nkuba uboneka ku rugezo rwiza ibyo ni nka bimwe umuntu yoshobora leta yoshobora kuzokorera ko cyangwa yoshobora kuzokwitwararika mu byo yokora kugira ngo buno buhinga bubandanye bukomezwa hano kuko nkuko mwigeze kwivuga mu ntangamarara turacyafite intambwe nini yo gushikira ugereranyije n'ibihugu bimaze gutera imbere mu bakozi.
Murakoze cyane. Ni Professor Daniela Niteka ahamagarira leta twizere kwa kamukabo bakumvise gukomeza imihora ya internet, imihora ya connection kugira ngo bishoboke ko abantu baje kuri izo mbuga cyo turavuga uti kandi umuyaga nkuba ni ikintu gikomeye cyane naco nyene bashiremo ingufu. Tukiri kuri ibyo bibazo vya Marcel yabajije bitari bike tuje mu Bubirigi. Marcel madame Bangenyera abajije ati none abagore bize abagore mwateye imbere muri hanze uruharagwanyu nuru hembega mwo bamushira gati mu ginyo mukabivuga gusa ariko ntihagire igikogwa mbega muri urwo rubanza mwo bamwaragize mwo bamwarashoboye gutera kamoreta nibiki mwo bamwaravuze canke nibande bumbaba mu ntwaro canke abaserukire igicu Burundi mwo bamwaravuganye nabo mwo bamwaratumiye kugira ngo mubwire ibibazo nk'ibi byo babihare mu gihugu hagati kugira ngo bashobore kugerageza kubikemura mukorane nabo mukubikemura byari bimeze gute bimeze gute.
Yego murakoze. No kuvuga mu rubanza duherutse kugira kuri wa gatandatu twari twatumiye abaterukira Burundi ngaha muri kino gihugu cacu c'Ububirigi na Luxembourg kandi bose niho bari bari ndetse son excellence monsieur l'ambassadeur yari yafatiriwe abaterukira Burundi abandi bose bakora muri ambassade niho bari bari no kuvuga ijambo ry'uwo munsi bararyumvirije ryose mu byo rero twavuze twarasabye yuko leta muzikora byose yuko amayibuka yuko umukenyezi n'umukobwa bangana n'abagabo muri byose bakama babishyira imbere na cyane cyane mu migambi yose itegurwa cyane cyane yofasha mu gutera imbere mu by'ubuhinga ngurukana bumenyi. Tukaba rero twebwe jewe nkurongoye ishirahamwe mu ijambo navuze mu gusozera narahamagariye abakenyezi bose turi kumwe muri mu ishirahamwe yuko twoshira inguvu hamwe uko dushoboye kugira ngo tuze turabe.
La telefone karacitse madame Jacqueline Bangenyere turagerageza kumugarura ku murongo turumva ko ariko aratubwira tumwe mu twigoro nk'abakenyezi b'abarundi kazi baba hanze y'amahanga ariko baragira kugira ngo bafashe bagenzi babo mu gihugu hagati. Ego ngaruke kumbure ku mutumire wacu Professeur Niteka murumva Professeur yuko abakenyezi kumbure barashobora kuba baja kuri izo mbuga twarumvise n'umuntu mu Kirundo araja kuri izo yaratubye ko abakenyezi ku rugero rushimishije kuri we baja kuri iyo mirongo ariko kandi tugaruke ku kibazo cerekeye uko bataraba canke batumviriza amakuru abagenewe. Kenshi ndakunze kumva bamwe mu bakenyezi reka mbanze ngarure madame Jacqueline ndabwiwe ko agarutse ku murongo turagaruka kuri icyo kibazo professeur. Ego madame Jacqueline Bangenyere bandanya aho mwari muri.
Ego murakoze. Narivuze nti mu gusozera ijambo ry'uwo munsi narahamagariye abakenyezi bose cyane cyane abo turi kumwe mu ishyirahamwe kugira ngo dushire ingufu zacu zose hamwe kugira ngo turabe ukuntu twofasha bene wacu bari mu Burundi badafise uburyo bukwiye kugira ngo nabo nyene bashobore kuronswa ubumenyi n'ubushobozi muri izo bintu by'ugukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Nkaba rero nciye mboneraho gutera kamo leta kandi ndashimiye uriya muntu umengo Marcel yaduhaye ibyiyumviro birashe nciye mboneraho gutera kamo leta cyane cyane nyine nico wari umukuru w'igihugu kujya kuntu yama ariko araduhimiriza ati umunwa wose uronka icufungura umufuko wose uronka ifaranga rewe numva umengo byonezera yuko hoyoza arongeramo rimwe na rimwe ati kugira ngo umuntu wese aronke n'imiburiburi telefone ngendanwa icyo kintu bakagishira mu bintu bya mbere bashobora kwitwararika kugira ngo abantu bose bashe gushikirwa n'ubwo bumenyi kubera tumaze kubona akamaro kabwo ku munyagihugu cyane cyane ku mukenyezi n'umwigeme.
murakoze namwe murakoze reka ngaruke kuri professeur aho nari kumvuga nti abakenyezi nabigeme barakunda kwidogegwa cyane bakanidogera hagati yabo ati ntibaraba amakuru abagenewe no kuvuga amakuru yerekeye amagara yabo amakuru yerekeye iterambere ryabo no kuvuga nkiyo urungikiye ikiganiro umukenyezi cyangwa umwigeme ati uno munsi ni ikiganiro cyanyu uno munsi turamaze isaha yose kumurerigira rihere cyuko tuvuga ku bakenyezi ibibazo byabo intambanyi zabo mu bijanye n'ubuhinga ngurukano bumenyi ariko ntitwumve ijwi ryabo ego none twoba tuvuga duti icokogwa kugira ngo ubo ego barabwigwa barabagirirwa ama conference ico bokora kugira ngo barabe amakuru yabagenewe amakuru yabagenewe mwokora iki muvuga iki kugira ngo ayo makuru yabo abari bo bonyene bashobora kuyafata mu minwe bagira ico bayavuze ko hoko gwiki
murakoze kimakumbure twokwibukanya cyane cyane ahangira no vuga nk'abakenyezi bo hagati mu gihugu bo mu mihana hagati mu gihugu usanga by'ukuri umwanya bafise utaboroheza kubera udukorwa twinshi baba barimwo twinshi dutandukanye tubahamagarira kwitwararikwa ugasanga bibasaba kugira ngo uzoronke ako kanya bigusaba by'ukuri kuba waratahuye akamaro bigufitiye ndetse no mu bisagara hari n'amashobora kuba n'ibyo bafite ibikorwa byinshi bakora mu miryango yabo bya bikorwa bito bito womengo si ibikorwa ariko burya aba ari ibikorwa nk'uko birafatira ikintu numva cinkora mutima ni kubandanya haba guhimiriza kwibukanya yuko mu gifaransa niho bavuga ngo ufise amakuru nyayo burya abafise mbega navuga gute ubushobozi donc celui qui a l'information a le pouvoir rero biragoye by'ukuri wama uhusha akajyo keza ho kumenya ibigezweho kumenya amakuru nyayo hari ibintu buri kurahomba hari ubushobozi buri kuri yaka mu kutaba ufise inkuru rero hobandanya kwibukanya abakenyezi bakibuka ko impande yabijye bikorwa bitandukanye bafise kandi by'ukuri tuzi neza ko bifatira ko bakwiye kuronka kanya ko kumenya ibihari kumenya amakuru ari mu karere baba mu kumenya amakuru ari mu gihugu cyabo kuba kumenya amakuru aberekeye ashobora no kubabera kubahindukira amahirwe bashobora gukoresha ari nko mu bisanzwe bikorwa mu bikorwa basanganywe by'ukuri numva umenga igikorwa nyamukuru shoba muri uko kwiguhimiriza no kwibukanya yuko kugira inkuru ari kugira ubushobozi ari ukugira amahirwe ashobora kugufasha kugufasha mu buzima bwa minsi yose cyangwa mu byo mu bikorwa umuntu asanzwe akora impande y'icyo kumbure ni uko habaho bandanye haba n'icyo gikorwa nyine cyo guhimiriza cy'uko icyiyumviro cy'umuntu cyama gifite agaciro kandi buriya nk'ibibazo by'inkoramutima by'abakenyezi nta bandi bantu bazoja kubivuga atari bo nyene ubwabo babizi canke babibamwo sinzi rero uwo wundi muntu azoza kubibavugira kandi nabo batashimye kubiserura no kubivuga rero nico ngira ko mbure ni ugutera intege abakenyezi ni ugutera intege abigeme yuko ibyiyumviro byabo navyo nyene bifite ikibanza hanyuma ko bakwiye kwama biteguye kwama bumva batoniganwa ijambo kuko na kenshi mbere usanga nibyo byumvira bafite ari byiza bishobora kunganira ibyo abandi baba batanze rero kutabitanga numva ari agahombo kuba uko kwama haba kwibukanya no guhimiriza kugira ngo bamenye ko bafite ubutunzi bafite ibyo botangiza abandi kubigumanuka byicarana abaragahombo uri kuri itera kandi uri gutera nabanze
tukiri kumwe namwe professeur kumbure tworo duswe tugaruke kuri cya kibazo cyo korosha ibyo turi ko turavuga nko ku muntu ari mu gihugu hagati digitalization kuri we bisiguri ki yo hera he kugira ngo avuge ati ibyo bari ko baravuga nanje birandaba kuri we umuntu wo hasi kumbura afite uburyo buke wewe digitalization wo yitiki wo yita gukoresha ubuhinga ngurukano menye gute kunyungu ziwe umukecuru cyangwa umukenyezi umwigeme ruguru hagati wewe byo babisa gute
haba hagati mu gihugu haba mu bisagara ibi by'ubuhinga ngurukana bumenyi biguma bifise agaciro kandi gahambaye kuko yaba umukenyezi kumbure yirimira cyanke yidandariza utuntu dutoye hagati mu gihugu kwamenyana n'abandi bakenyezi bakora nk'ibyo akabona biciye kuri imihora ya za YouTube ya za Facebook ya imihora itandukanye akamenya ko hari abandi bantu bakora nk'ibyo akora akabigira ko cyanke agashobora kubona abandi ngene bakora ibindi birashobora kumuviramwo icigwa cyane ndetse bikanamuviramwo akajya keza ko gushobora kugirana imigenderanire izotuma yiyungunganya neza ku gusumba uko abikora uwo mukenyezi kumbure ari hagati mu gihugu afite naho yoba arima naho yoba afise ibikorwa bisanzwe naho ndetse yoba ari umukenyezi yitaho ibikorwa byo mu rugo bisanzwe nawe nyine arakeneye kungura ubwenge arakeneye kumenya ibiriko biraba hirya no hino kuko bimutuma no mu mutwe yuguruka akamenya kumbura ko ikibazo afise atari we wenyine kumbura canke umugambi afise mu mutwe hari n'abandi bawugejeje kure ibyo bikamutera intege canke ndetse n'ibi byose kuko hano mu gihugu iwacu hari icyo cyifuzo cyangwa umugambi uhari yuko abantu bokwiyungunganya rero ni ngombwa muri uko kwiyungunganya birakeneye ko ziganya utwo duhera abayaronse birakeneye yuko atunika cyangwa atubikura rero umuntu bikunze yuko utirirwa kumbura uraja aho banki ikorera ugashobora kureba mu gatelefone kawe mbega hari uwo bayandisha mbega hari uburyo ntushobora kuriha uwo wampaye ideni ibyo byose ukabikora uri aho uri nabyo nyine birashobora kudogira akunguko by'ukuri uraze ni ikintu gifasha mu buryo bwinshi turamaze kumva benshi bagiye bariga nk'abakora ibiduduryo by'imigambi muri ibikorwa byo kwiteza imbere ugasanga barigiye ku bandi bakenyezi ugasanga barigiye ku bandi ku rundi rwaruka barabigiye ko ingene bitunganya mu buryo bw'imigambi buriya rero ndetse no muri buno buryo ngurukana bumenyi hariho navyo n'ibyigwa byinshi umuntu ashobora kuhakura mvuze mu kirimi cyumvikana ko muri cy'igifaransa habaho beaucoup de ressources cyangwa de contenu zihari zishobora kwigisha umuntu bikaba n'icigwa nko kujya umuntu yiga kandi atarinze kumbure kujabuka ngo cyangwa ngo arenge impinga ndende ariko ibyo bikabera mu telefone ariko imbere y'uko ibyo umuntu abishyikira hari igikorwa kinini cyo kubanza gukora ibyo abenshi bakunze kwita ngo ni education numérique cyangwa education aux médias ni ukuvuga hakaba isekeza ry'inyigisho kuko by'ukuri umuntu acakira telefone kumbura azi kwitaba azi ngira ibyo bibaye abaye burya akwiye no kwigishwa ko by'ukuri hariho n'ibindi yoshobora kungukamwo muri iyo telefone ariko atazi gukoresha hanyuma kandi n'ikindi akanamenyeshwa n'intambamyi canke ibyo twokwita amarisike ashobora kubisangamo kuko ntawo kwirengagiza ko no muri buhinga ngurukana bumenyi byagiye biratuma abantu batera imbere n'abagizi ba nabi baratera imbere muri ubu buryo ugasanga nk'abasuma bamwe bita ababeshi abafungaciwani nabo nyine barazanye ubuhinga bukomeye babucishije muri ubu buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo basahure abariko abasamaye rero ako ni nk'akarorero kamwe cyane n'inkuru zidatohoje neza zirashobora gukwiragizwa biciye muri ubwo buhinga ngurukana bumenyi rero biba ngombwa ko abantu bigishwa ko abantu bategurwa ko abantu bamenyeshwa ingene by'ukuri ubuhinga bukoreshwa kandi bigakoreshwa ku neza umuntu yafashe mbega novuga gute yafashe inyifato ibereye kugira ngo ntihagire abahava bamukoresha ibitabereye canke abahava bikika mu cyiza bagashobora kumuhushisha intumbero canke bakamusahura kugira ngo umuntu amenye ibyo ari byo amenye ingene abikora amenye n'ibishobora kugora muri ingene umuntu abikoresha gutyo bigakunda akaba ari umuntu afise novuga afise igicapo ciza cingena ubwo buhinga ngurukana bumenyi bumubera ubw'ikimazi mu buzima bw'iorganisme n'abakozi.
Ego cyane, ibyo nibyo haba nk'uko bivutse ku bari mu gihugu hagati ku mutumba, haba ari mu gisagara eka no mu makungu mu gihugu c'Ububirigi. Madame Bangenyere, ubuhinga ngurukana bumenyi kare tugitangura uvuga ati busigari mu buzima bwa ngombwa, busigari ngombwa kugira ngo bukoreshwe. Abakenyezi nabo nyene bamwe bamusanga hariho byinshi mu mahanga batazi gukoresha, hari abadafise za Twitter kuri batazi kuzikoresha, hari abadafise ibintu bisanzwe kwibaza yuko bafise, nabo nyene murabahimiriza kuzija ku izo mbuga kugira ngo nuko no vuga mu gifaransa ba maximize bakoreshe ku buryo bwo hejuru cyane ubwo buhinga baronswa, kuko bo internet barayifise, umuyaga nkuru barawufise, nabo nyene barakeneye guhimirizwa kuja kuri iyo kuri izo mbuga no kuzikoresha neza ku nyungu zabo.
Ego murakoze, ico muvuze nico ndagishigikiye rwose. Nka twebwe mu kugira ntuzenyere ishirahamwe ryacu twakoresheje ubuhinga ngurukana mu menyi, twakoresheje umuhora wa Zoom, ntitugeze duhura ngo atabikorere twese ku muhora wa Zoom, ariko ntizagiye biratworohera ingenshagamura umwanya ndabona kurahera. Twarabonye yuko benshi turabufise ku matelefone yacu cyangwa mu ordinateur yacu, ariko ntituzi kubukoresha bikwiye. Nico gituma mu migambi twipfuza gushikako bavuga ngo uza gutera uburezi arabwibanza ngo rashate bien no kudone commence par soi. Twipfuza yuko mu minsi iri imbere twozogira umugambi wo kubanza kwigishanya twebwe nyene, twigishanye cyane turondere abahinga kugira ngo twinagure muri iryo koresho ry'ubuhinga ngurukanya na bumenyi. Nitwashobora kwinagura twebwe nyene tumaze kumenya ukuntu bikoreshwa neza, hama tuze dushobore kugira imigambi yo kuja kubyigisha cyane gufasha abandi bari hari iwacu kugira ngo nabo nyene bashobore gutera imbere muri ubwo buhinga.
Murakoze cyane, birumvikana yuko n'abari mu Bubiligi barafise urugero nabo nyine bashaka gushika ko, kuko naho bafise ibyo bakeneye byose, umuyaga nkuba internet byose byose, nabo nyine hariho urugero rwo gukoresha imbuga ngurukana bumenyi, rwo gukoresha ubuhinga bwa none bataragira ko bifuza kugira ko kugira ngo bagire aho bigejeje mu buzima, mu bikorwa byabo, magara yabo, mu bindi byose. Rero abari ku mitumba bumva yuko bitabaraba, nabo nyene bovuga bati ibi byose tuko turavuga ni byo kwiteza imbere, ni kugira ngo umukenyezi n'umwigeme agere aho yigejeje. Akumbura kajambo ka nyuma twasiganye minota nk'ibiri, professeur kajambo ka nyuma canke impanuro dusozera umunota umwe. Urakoze.
Murakoze cyane. Icyo nashaka kuvuga kumbure dusozera ni uko ubuhinga bwa none busigaye mbega novuga ngo ari karahara mu ruganda ntibacura, kuko uko iminsi igenda itera imbere niko buheza bugira ikibanza kinini. Ngira mu minsi heze twarumvise nkurondera igipapuro cy'inzira ko tuzohora duca mu buhinga bwa none kugira ngo umuntu asabe umubonano wo gushobora gutangura gukora bijya bikorwa byose umuntu akora byo kwifotoza byo kuriha, ako ni nk'akaroro kamwe. Ugasanga udaciye muri ubwo buryo ntibizokorohera ushobora kuronka urwo rupapuro rw'inzira. Ako ni nk'akarorero, hariho n'ibindi bizogenda biguma kuri uwo wese adafise ubumenyi cyangwa adafise ubwo buhinga mu buryo yitunganya no mu buryo akora ibyo akora igihe atazi gukoresha ubwo buhinga, nk'uko abantu bahimirizwa kera ngo bige gusoma no kwandika. Uyu munsi tugeze aho ibyo byonyine bidakwiye, hakwiye kumenya gusoma no kwandika, ariko kandi hakamenya no gukoreshwa n'imiburiburi na bimwe muri bito bito ibyo gukoresha ubuhinga kugira ngo bikunde umuntu by'ukuri agire amahirwe angana n'ay'abandi mu bijanye no kwiteza imbere. Murakoze.
Murakoze cyane namwe Madame Bangenyere, umunota umwe dusozera akajambo kanyu. Murakoze.
Jo mu gusozera no himiriza cyane cyane abategetsi bacu bo mu Burundi, hariho nk'ubushimikiranganzi bugeze gutuma tumana kw'amakuru n'ubushikiranganzi bwo gufashanya yuko barabwa ukuntu bogira imigambi yo gufasha bariya bakenyezi bacu baruguru n'abakobwa mu bijyanye no kwiga gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, bakabategurira amaformasiyo kugira ngo babyige abamaze gutera imbere bakabyiga bagacwaza gusubira hari nyuma kugatumba kwigisha abandi batiri nyuma
murakoze cyane gose uyu mwumvise yari madame Jacqueline Bangenyere umuyobozi w'ishyirahamwe ADEFEBEC ku Kivu mu gihugu cy'u Bubiligi ishyirahamwe ry'abarundi kazi mu bigo bya Buraya hamwe kandi twari turi kumwe na professeur twari turi kumwe yarari mwigisha w'ikaminuza mu Burundi ni professeur Daniela Niteka yigisha muri kaminuza y'u Burundi n'izindi kaminuza zigenga mu gihugu cy'u Burundi akaba akurikiranira hafi cyane ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi murakoze cyane gose rero batumire bacu namwe mwaterereye mu kiganiro muri sangana Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma mwese ndabashimiye.